Ukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi rya Amerika. Abadukurikira kuri internet turi kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ni Edirwe mubasuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri isa. U Rwanda rwatangaje ko guhera kuri uyu wa mbere ruzafungura umupaka wa Gatuna uruhuza n'igihugu cya Uganda.
U Rwanda rukaba rwafashe icyemezo cyo gufungura imipaka kugira ngo rugaragaze ubushake bukomoka kuri iryo tangazo, bavuga buti dore ku ruhande rumwe hari ibyo wenda nabo bakoze, natwe turi ibyo dukoze kugira ngo turebe ko umuti w'ibibazo bigihari waboneka.
Uyu ni Ale Mukurarinda, ni umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda. Handi Uburundi burahakana ibivugwa n'amashyirahamwe yigenga akorera mu burasirazuba bwa Kongo ko abasirikare babwo bagiyeyo guhangana n'abarwanya leta. Naho umubare w'abantu bahitanywe na serwakira yiswe Ana majyepfo y'uburasirazuba bwa Afurika umaze kugera kuri 88. Izo nkuru n'izindi twabateguriye ni mukanya ntimujye kure y'amaradiyo yanyu. Amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Burkina Faso, umukuru w'abasirikare bakoze coup d'etat Lieutenant Colonel Paul Henri Sandwago Damiba yatangaje ko ubutegetsi bwa gisivili buzasubiraho ibintu bimaze kujya mu buryo. Ni inkuru twateguriwe na Thomas Kamirinde.
Nyuma yo guhirika ubutegetsi bwa President Marc Kabore ku wa mbere w'iki cyumweru, Lieutenant Colonel Damiba yavugiye kuri televiziyo ya leta ijambo rye rya mbere na mbere. Yagize ati abaturage bacu nibo bazagenda ubwabo igihe inzibacyuho izamara, kandi ndahiye ko nzabyubahiriza. Muri urwo rwego yatangaje ko azaganira n'inzego zose usibye ingengabihe y'inzibacyuho. Yasobanuye ko izo nama zizashyiraho n'impinduramatwara za politiki rubanda bumva bakeneye. Kuri we ariko umutekano ni we wihutirwa kurusha ibindi byose. Yasezeranije abahinzi n'aborozi b'igihugu cye n'abaturage bose b'akarere ka Sahel muri rusange ko agiye kugaruza uduce twose tw'igihugu twafashwe n'abajihadist bashamikiye kuri Al-Qaeda n'umutwe wa leta ya Kiyisilamu. Lieutenant Colonel Sandwago Damiba yavuze iri jambo gato mbere y'uko abakuru b'ibihugu bya CEDEAO, umuryango w'ubukungu w'ibihugu bya Afurika w'uburengerazuba, bakora inama yihutirwa uyu munsi ku ikoranabuhanga ku kibazo cya coup d'etat ya Damiba. Bafashe icyemezo cyo guhagarika Burkina Faso mu banyamuryango, ariko nta bindi bihano kugeza ubu barayifatira. Basabye abasirikare bafashe ubutegetsi kurekura President Kabore n'abandi bategetsi batawe muri yombi. Bazongera gukora inama none mbona nkubone ku wa gatatu w'icyumweru gitaha i Accra, umurwa mukuru wa Ghana.
Tugume mu burengerazuba bwa Afurika. Ibihugu by'Uburayi uyu munsi byumvikanye ku byumweru bibiri ntarengwa kuba byarangije kumvikana ku mugambi w'urugamba bihanganyemo n'intagondwa za Kiyisilamu muri Mali. Ni inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo.
Ni nyuma y'uko Ubufaransa butangaje ko uko ibintu bimeze muri Mali ku ntwaro y'abasirikare bakoze coup d'etat atawo byihanganira, icuka kibi cyariyongeye hagati ya Mali n'ibihugu bikorana byo mu mahanga. Inyuma y'uko abasirikare banse gutegura amatora inyuma ya coup d'etat zibiri zabaye muri ico gihugu carakiri abacangero b'abarusiya mu byo bimwe mu bihugu by'Uburayi byatangaje ko bitajanye n'igikorwa cyabo muri ico gihugu. Umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi wa Denmark Trine Brams avuga ko ari bigaragara ko ingingo ya leta ya Mali yo gusaba ko inteko z'ico gihugu ziva ku butaka bwayo iterekeye gusa Denmark ko yerekeye abasirikare bakoze coup d'etat taka kuguma ku butegetsi, amenyesha ko badashaka kugirisha amatora basavye. Uyu mushikiranganje yabitangaje inyuma y'inama y'ibihugu 15 vy'Uburaya bifite uruhara mu vyerekeye inteko zidasanzwe z'Uburaya zijejwe kugwanya intagondwa z'abayisilamu muri Mali vyagize hakoreshejwe ubuhinga bwa none bwa video. Trine Brams avuga ko bumvikanye ku vyerekeye gutegekanya umugambi mu kiringo c'imisi 14 ugenewe gufata ingingo ngo kukugena ibikorwa byo kugwanya iterabwoba muri kazoza mu karere ka Sahel bizoba bimeze.
Fideli Niyongabo akomeze nanone atugezaho inkuru ivuga ko umubare w'abantu bahitanywe na serwakira yiswe Ana Majyepfo y'Uburasirazuba bwa Afrika umaze kugera kuri 88.
Igihuhusi Ana cyaciye muri Madagascar ku itariki 22 y'uku kwezi kwa mbere, aho ciyongeye ku mvura nyinshi yari imaze imisirwa kuri iryo zinga. Icyo gihugu cyaratangaje ibihe bidasanzwe mu ijoro ryo ku munsi wa kane cyamenyesheje ko abahitanywe n'igihuhusi Ana ari 48, igihe imisozi n'inyubakwa byasenyuka canke bigatwagwa n'amazi. Mu nyuma yaho icyo gihuhusi cyashitse mu gihugu cya Mozambique, aho cyahitanye abantu 20, imbere yuko gitera kija muri Malawi, aho cyatumye muyaga nk'ubucika mu bice byinshi by'igihugu. Leta y'icyo gihugu yatangaje ko igihuhusi Ana cyahitanye abagera kuri 20 ku munsi wa kane. Ishyirahamwe ONU ryatangaje ko muri ibyo bihugu bitatu igihuhusi Ana cyageramiye abantu 1,000,000, gituma imyuzure ikwiragira n'ibintu bitari bike byononekara muri ibyo bihugu. Maria Luisa Fomara aserukira igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU cyita abana UNICEF, menyesha ko icyo gihuhusi cyerekana ko ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe atari agaseseshwa muri akarere ko muri Afurika yo mu bumanuko karageramiwe inshuro zitari nke n'ibihuhusi bikomeye mu myaka ya vuba. Byarasambuye amazu, amabarabara n'ibiraro n'ivyimbugwa, byongera bituma abantu batari bake bava mu zabo. Mu bihe bimwe bimwe abantu bari bakiriko barogorora ku bihuhusi by'imbere yaho basubiye kugeramirwa kandi n'ibindi bishasha mu byatumye byiyongera ku ngaruka z'ibyabaye imbere yaho.
Barakoze Fideli Niyongabo na Thomas Kamirindi batugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mbibutsa ko iyi mwumva ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Nyuma yaho u Rwanda rutangarije ko kuva kuri uyu wa mbere rufungura umupaka wa Gatuna uruhuza na Uganda, umuvugizi wungirije wa guverinoma Alain Mukurarinda aratangaza ko nta yindi myiteguro izaba ku wa mbere ko hazahita hatangira urujya n'uruza. Gusa abaturage barasabwa gukurikiza amabwiriza agendanye no kwirinda icyorezo cya COVID-19. Bwana Mukurarinda yari kuri mikro ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi ukorera i Kigali mu Rwanda. Mutubabarire tugize akabazo, iyo nkuru turaza kuyibagezaho mu kanya gatoya. Uburundi buravuga ko nta basirikare babwo bagiye kurwanira mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari nyuma yaho amashyirahamwe yigenga akorera muri teritwari ya Uvira avugiye ko ahangayikishijwe n'abasirikare b'Abarundi bateje umutekano muke muri ako gace. Numutwe wa Red Tabara urwanya leta y'u Burundi wemeje ko uri mu ntambara n'abasirikare b'Abarundi. Ministri w'ingabo yabihakanye abyamaganira kure mu kiganiro giranye n'abanyamakuru. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru yakurikiranye icyo kiganiro.
Igisirikare cy'u Burundi kivuga ko atagikogwa na kimwe gifise mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, gutyo ko atansiguro n'imwe ihari yotuma abasirikare b'Abarundi bajayo. Umushikiranganje wo kwivuna abanse mu Burundi Tribert Mutabazi yabwiye abamenyesha makuru kwa ayo makuru atarayukuri.
Ibyo tumaze iminsi twese tuzumva ku mbuga z'ubukanabumenyi cyane ku yandi maradiyo atandukanye akorera yo makungu. Icyo twemeje ni uko abasirikare cy'u Burundi harimo uko igisirikare gitunganijwe n'ibikorwa kijyamo. Igisirikare cy'u Burundi rero ntabwo kiri muri Repubulika yari intwaro rusange ya Kongo, kuko igihugu cyacu cya Kongo urabizi ko dusanzwe dufitaniye umubano mwiza, kandi ngaha ntibaza yuko nta basirikare ba Kongo baba baranyuze kuko igisirikare cyo muri Kongo dusanzwe dufitaniye imigenderanire, turavugana, turakora, turahura. Rero umva abasirikare b'iwacu ntibabagiye hariya mu gihugu cya Kongo, hanyuma abasirikare bo mu gihugu cya Kongo ngo baheze baryemere mu gihe bakaba bagiyeyo hisunzwe amategeko.
Naho biruko abatwara amwe mu mashami yigenga akorera mu buseruko bwa Kongo babwiye mugenzi wacu akorerayo ko biboneye abasirikare b'Abarundi muri ico gice, ndetse ko batewe umutima uhagaze n'umutekano muke uterwa n'abo basirikare. Joel na Munene ahagarariye amashami yigenga ajejwe amahoro n'iterambere mu turere tw'imisozi miremire ya Uvira yasiguriye mugenzi wacu Vedaste Ngabo kwigisirikare cy'u Burundi kiri mu ntambara n'umuharire d'etabara ugwanya leta y'igitega. Avuga ko intambara zikaze muri lokalite ya Masango ku birometero nka 60 uvuye mu gisagara cha Uvira.
None niki kihamya ko ari abasirikare b'u Burundi bari kugwana na Redi Tabara muri iyo misozi?
Abo araboneka abantu bahuye nabo bavuga yuko ntibaje kugwanya abaturage cyangwa abamayimari, bavuga yuko icyabasanye ni ukurwanya Redi Tabara. Icyo twasaba abaturage b'iwacu ni uko bativanga mu mirwano y'u Burundi. Ufite imbaraga asinze Burundi.
Ibi biremezwa kandi n'umuvugizi w'uwo muharire d'etabara kuri mikro y'ijwi ry'Amerika muri Congo. Uyo avuga ko yitwa Patrick Nahimana yemeza ko intambara imaze indwi irenga.
Niho umuvu wabo waza barawahagaritse rero urasubira inyuma. Maze gusubira inyuma waciye wicamwe imici ibiri, umuce umwe uguma ngaho, uwundi muce umwe umanuka utombera mu mihana y'abanyagihugu bwana hitwa mu Masango. Ariko nabo nyene ingabo za Redi Tabara habaye zarabangutse zirashika hakiri kare bakinjira muri iyo mihana y'abanyagihugu.
Icyo bikoze umushikiranganji wo kwivuna abanse mu Burundi Tribert Mutabazi yamenyesheje ko igisirikare arongoye aho kija hose hanze y'igihugu kirinda gusaba uruhusha kandi bikubahiriza amategeko. Mutabazi yatangaje ko ibi bitigeze biba uretse aho cagiye gufasha mu kugarukana amahoro n'umutekano nko muri Centrafrica, Somalia n'ahandi.
Ijyari isikaye igihugu gishobora kujya gukorera amakungu birazwi yuko bigenda biciye mu bijyanye haba n'imigenderanire n'imitahitahe n'ibindi bihugu cyane cyane nko mu burere nka EAC cyangwa ibindi Afurika cyangwa na zose kuko mu byumba hano cyane mu gihe Abarundi igihugu cyo cyagiranye amasezerano n'ikindi gihugu kandi iyo bibaye ntibiba mu kigero kuko baba bagenda ahantu habona biraheza bikamenyeshwa.
Igisirikare cya Congo ntaco kirashikiriza kuri ibi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi nawe nyene Evariste Ndayishimiye yaheruka gukoranya muri yendwi abatwara intara, indongozi mu gisirikare n'igipolisi, ababwira ko bogaba kuko umwansi ari hakujya ya Rusizi muri Congo yiteguye gutera igihugu ciwe. Raporo y'ishami CIRGL rihuza ibihugu 11 byo mu karere k'ibiyaga binini yerekana ko ibisirikare by'ibihugu bihana urubibe na Congo byama byagiye muri ico gihugu kugwanya umwansi wavyo, kandi ko kenshi biba ata amasezerano yanditse ahari hagati ya Congo n'ivyo bihugu no Burundi burimwo. Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubwijwe ry'America.
Dusubire mu Rwanda gato, nyuma yaho iki gihugu gitangaje ko kuva kuri uyu wa mbere kizafungura umupaka wa Gatuna ugihuza na Uganda, umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Alain Mukurarinda aratangaza ko nta yindi myiteguro izaba ku wa mbere ko hazahita hatangira urujya n'uruza. Gusa abaturage barasabwa gukurikiza amabwiriza ajyanye no kwirinda icyorezo cya COVID-19. Bwana Mukurarinda yari kuri mikro ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Icyemezo nk'uko bivuze ni guverinoma y'u Rwanda yagifashe, ikaba yagifashe mu rwego rwo gukurikiza cyangwa se gushyira mu bikorwa ibijyanye n'ibyari byabaye mu minsi ishize bishingiye ku itangazo rye ryavuye mu muboneno hagati y'intumwa ya perezida wa Repubulika ya Uganda Museveni n'ibiganiro yagiranye nyine na perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Muzi ko nibamwibuka neza baganiriye cyane cyane ku bibazo u Rwanda rwagiye rugaragaza igihe cyose muri iki gihe umubano utagendaga neza birebana n'umutekano w'u Rwanda muri rusange, ku bantu bashaka kuwurwanya bafashijwe n'Ubugande cyangwa bari Bugande, ndetse by'umwihariko n'Abanyarwanda bakorerwa ibikorwa bibi, icarubozo, gukubitwa, kwamburwa imitungo, kwirukanwa, bakavuga bati noneho igihe kirageze ko hashakwa ibikorwa bigaragara kuko byagiye mu bikorwa. Niba navuga gutyo byerekana yuko tutangiye gukemura icyo kibazo. Ni muri urwo rwego rero ibintu bitangiye gushyirwa mu bikorwa. U Rwanda rukaba rwafashe icyemezo cyo gufungura imipaka kugira ngo rugaragaze ubushake bukomoka kuri iryo tangazo, bavuga buti dore ku ruhande rumwe hari ibyo wenda nabo bakoze, natwe dore ibyo dukoze kugira ngo turebe ko umuti w'ibibazo bigihari waboneka.
Hari ibirego byinshi u Rwanda rwashinjaga Uganda, navuze nti hari icyo Uganda yagerageje gukora kugira ngo yerekane ko nayo iri mu murongo?
Byonyine kuba hari intumwa ya Perezida wa Repubulika ya Uganda yaje hano iri kuri ya rwego mu itangazo bakoze nyuma y'ibiganiro, bakavuga bati twaganiriye kuri ku mpungenge ku bibazo by'u Rwanda rwagaragaje muri iyi myaka itatu indi rutahonye kugaragaza. Icyo ni igikorwa gikomeye muri bimwe bigomba gukorwa kugira ngo ibibazo bikemuke Ubuganda bwakoze. Ibyo rero nta wabihakana koko byabaye ku mugaragaro, iki gikorwa cyo cyarabaye rwose.
Hanyuma kuri 31 hari undi muhango uteganijwe cyangwa abaturage bazaziduka ba ingendo zifunguke nyine bagende?
Abaturage bazazinduka bagende, ndetse banazirikana yuko hatazaba urujya n'uruza kuko turacyari mu bihe bya COVID. Iki kintu ntabwo abaturage bagomba kukibagirwa. Ni ngirango no mu itangazo babivuze bavuga bati u Rwanda n'Ubugande bazanarebera hamwe uko amabwiriza uko bashyira mu bikorwa gukomeza kwirinda icyo cyorezo.
Usanga muri iki gihe iyi myaka ishize abantu barakunze guterana amagambo mu bitangazamakuru binyuranye, byaba iby'Ubugande, byaba bimwe na bimwe byo mu Rwanda. Icyo mwakivugaho iki kuri nyuma y'intambwe?
Icyo nabivugaho ni uko ku ruhande rumwe abantu bafite uburenganzira bwo kuvuga ibyo bifuza, ibyo bashaka, buri gihe birumvikana ko bagomba kwigisera ntibarenze ibyo amategeko abuza. Ku rundi ruhande nanavuga yuko rero ku birebana n'umubano w'u Rwanda na Uganda, ikigomba kwitabwaho n'icyo abayobozi babifite mu nshingano baba bavuze, haba Perezida wa Repubulika, haba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, cyangwa se n'abandi babifite mu nshingano, ngira ngo nicyo cy'ingenzi. Kandi ndumva nta muyobozi ku mugaragaro haba hakurya haba hakuno wigeze ajya mu itangazamakuru ngo aterane amagambo n'undi.
Uwo yari Alain Mukurarinda, umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda, avugana na mugenzi wacu Assumpta Kaboyi. Hagati aho guverinoma ya Uganda nayo imaze gusohora itangazo ishima icyemezo cy'u Rwanda cyo gufungura umupaka. Iryo tangazo ryasohowe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, rivuga ko rishimishijwe n'uko abakuru b'ibihugu byombi bateye intambwe igamije gusubukura umubano w'ibihugu byombi. Rikomeza rivuga ko biteguye gukomeza ubwo butwererane bakuraho n'izindi nzitizi zikiriho kugira ngo umupaka uzafungure neza kuwa mbere. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu gihugu cy'u Burundi hakomeje kuvugwa ikibazo cy'uburezi bukomeje gusubira inyuma. Mugenzi wacu Diane Ninahazwe yakiganiyeho n'abarezi mu Burundi n'abandi bakurikirana hafi uburezi muri icyo gihugu.
Kuva ku igenekerezo rya 15 gushika ku rya 17 ukwezi kwa gatatu kuno mwaka, u Burundi buzokoranya inama rukokoma y'igisata c'indero n'inyigisho etat general. Inama iri kwitegurwa mu gihe gisata c'inyigisho mu Burundi cugarijwe n'ibibazo birimwo imyidogo y'abigisha bavuga ko hambavu yo kudahembwa bikwiye, bigisha abana benshi bakabigishiriza rimwe na rimwe mu mashure yabomaguritse, ntibaronswe ibikoresho bikwiye vyaba ibigezweho canke ibibayabaye birimwo n'ibitabo. Ikindi kibazo kiza kwisonga mu gihanzi gisata c'indero mu Burundi ni kibazo leta yari yavuze ko izokoresha abigisha bo mu mashure y'intango kugira ngo ipime ubumenyi bafise mu bisata bitandukanye. Ico kibazo bitaramenyekana niba kizokoreshwa canke carahebwe abigisha bacamirije bivuye inyuma mbere bagira ko bagabisha leta ko itagihevye itahevye umugambi bazohagarika akazi yo yegeregere, ariko yabaye irabangirwa bivuye ku biganirizo mpande zirimwo. Ibizova muri ivyo biganiro izo mpande zirimwo na nkeka Ijwi rya Amerika rizobibatangariza ni vyahera. Mu kurindira ko ivyo biganiro ariko bihera, twahisemwe uno musi kugaruka ku gisata c'indero mu Burundi duca irya nino ibazo bitandukanye mpejeje guca ku masonga tunaraba icokorwa ku mpande zitandukanye zaba leta zaba ku ruhande rw'abigisha haba ku masendika kugira ngo ivyo bibazo bikemurwe. Abatumire tugiye gusangira ikiyago muri sanga rino musi ni Manuma Antoine atwara urunani FENASEB ni Federation Nationale des Syndicats de l'Enseignant et de l'Éducation du Burundi nurunani ruhurikiyemo abigisha mu ntara zitandukanye z'u Burundi Manuma asanzwe ari umwigisha ku ishuri gisumbuye y'intara ya Rutana lise Rutana Manuma mwiriwe ngaho mu Rutana mwiriwe gute aho mu Rutana meze gute gamana
Ni
wakoze kwitaba kino kiganiro abandi mu masendika atandukanye harimo za CONAPES na Kosesoma twabarondeye turababura bavuga ko ari mu biganiro badashobora kuboneka kandi batemerewe cyane kuvuga byagenze gucyo nyene ku ruhande rwa leta y'u Burundi naho nyene bavuze ko hakiri kare kugira ngo bashobore kugira ico batangaje kuri kino kibazo co kimwe n'uruhande rujeje guhuza abigisha na leta urwo ruhande rukaba rurimo wahoze ari umukuru w'igihugu cyo Burundi Silvestre Ntibantunganya yemeye ko nihagira ikiza kuvamo mu biganiro barimo azovuga ariko kuri no saha tacu yovuga undi turi kumwe ni professeur Libéral Ntibashira kandi igisha kuri Université Libre de Bruxelles iburuseli mu Bubiligi akaba akurikiranirana hagufi ibibazo by'indero mu gihugu cy'u Burundi Libéral aho iburuseli namwe mumeze gute
iburuseli turakomeye
ego akabazo akabazo kambere ndagatumbereza kwa Manuma Antoine Murutana ikibazo mufitanye na leta cifashe gute kuri ibi byibazo mwasabwe gukora babwiye ko mubikora kubera iki mukabikora bigenze gute
murakoze kumba cyo kibazo musanzwe leta ice kushyira ngandi pinziro yari yamenyesheje yuko kugira ngo bakarihire igitenge abigisha boku ku notuka nti kwego kwa primer ngo nakora kararigizwe nibice bitatu nikuvuga kuba mu wambere gusha mu gatandatu bari leta cyo kitanganya ingendo yari yamenyeshe yuko izokoresha ibibazo kugira ngo batoremwo abazokurikirana inyigisho cyo gukarira ubwenge hanyuma rero ngo icyo kibazo rero cyari gukorwa mu cyari gukorwa mu mbere cyari gukorwa ejo ko byari bitegekanijwe ibyo rero byarateye icyuka kibi mu bigisha hamwe bibaza bati none twebwe twokora ikibazo gute kandi ibyo byo kukarira ubwenge ari uburenganzira bwacu kandi biri mu mategeko kandi abigisha bose barekuriwe gukarihiza ubwenge uko murabona inyigisho zitera zihindagurika mu gihugu cy'u Burundi hari nk'inyanyiro nyinshi ziriko zirakorwa byorereye mbere ku minyanyiro yabaye mu ndinganizo y'inyigisho aho bazanye ishure shingiro niyo minyanyiro n'iminyanyiro ikomeye zatanguye barazana ishure shingiro igitwe n'ibice bine kuvuga ibice bitatu byo ku rugero rwa primaire oya hari primaire kera bakongera ko igice kigira kane hanyuma rero barabandanya baca barahimyanyura ibindi bice bya bimwe bita secondaire bazana icyo bita poste fondamentale rero icyo minyanyiro zose zatumye hari ibintu byinshi bishobora guhinduka mbere nko muri iki gihe bakaba baratanguye guhinyanyura integuro z'ibyigwa ku gice cya mbere ni ukuvuga ku gice cya mbere bimwe bita ikore kimwe igice cya mbere mu wa mbere n'umu wa kabiri
yego manu imbere yuko ibyo ivyingene vyagiye birahinyanyurwa turaza kubigaruka ko hato ariko mu vyumaze kuvuga uravuga ati ni uburenganzira bwacu bwo kuronswa inyigisho none muzironkeje ikibazo mwanka kugikora kubera iki mwanka kugikora kuko mutararonswa izo nyigisho ngo muhangane n'ico kibazo canke ni kubera iki mudashaka gukora ico kibazo leta ishaka kubakoresha
ubisanzwe nkuko mubizi umwigisha kugira abicari yigishwa na leta ko nitegura amaprograme hanyuma agatsinda amashure bakamuhara urupapuro rw'umutsindo nuko babona ababikwiye gushika gasanga yamaze kubona urupapuro rw'umutsindo ni ukuvuga ko aba afite ubushobozi bw'ukwigisha kuko aba yatsinze umwanya muremure hanyuma rero basanze hari agahate mu byo yize niho baca bazana rero bya nyigisho tumugira mukari ubwenge
ariko ikibazo nimba mufise ubwo bumenyi nimba mufise ubwo bumenyi muvuga ati twaravyigiye naho umuntu yozo no musa akakubwira umwuga wose ati wowe ukora itangaza makuru nyereke ingene bakata ijwi canke barishira mu mashini uvuga ati ndayimaze mu myaka 15 ndashobora kubikora mwebwe kuki mutokwemera gukora ico kibazo leta bashakira
mubisanzwe cyo twafatiye ko cyambere nuko hari amategeko agenga mu bijyanye n'ugukari ubwenge nta bibazo birimo ika nta bibazo birimo nta byanditswe na hamwe hanyuma rero umwarimu ariko arigisha mubisanzwe nicyo hariho byinshi byo birahinduka ukari ubwenge n'uburenganzira bw'iwe uwo ari we wese nawe ukoresheje ikibazo ukakivuga uti utoranije ikibazo niwe rero nzo hatanyigisho ubwa mbere koko ubukumiriye na ba bandi bitwa ko bafite ubumenyi bukwiye
icya
kabiri icumengo wa mwarimu yagiye gukarisha ubwenge umwenge ni umwarimu yayobewe amaze afise ubwenge buke bigatuma rero ashobora kumutumara mari mbere y'abanyeshuri igihe bamenye bajya mu nzu yagiye gukarisha ubwenge ubwenge buke.
Ego professeur Libera ntibashira kandi muri mu bibiri ariko ikibazo cy'u Burundi ku vyindero na cane cane vy'umwihariko muragikurikiranira na hagufi uruhande rw'abigisha bati ico kibazo ntacu dukeneye leta nayo atireka tubanze tugikore turaho ubumenyi bwanyu mwebwe muvyibaza ku iki ico kibazo kirakenewe kugira ngo leta imenye atabo nkoresha agahaze naka canke ico bafise ni iki
nakoze kuri ico kibazo mumbajije ntanguye kuramutse bariko baratwumviriza na mushinga na hema numa ikibazo cy'indero mu Burundi nico nagomba kuvuga uhera ko abari kwaratwumviza byumve neza ikibazo cy'indero nticyatezwa kwica politiki ibyo nja kuvuga rero ntaho bijanye n'ibya politiki ni ku neza y'u Burundi n'abarundi bose na cyane cyane rwaruka icyo ni cya mbere icya kabiri nta murundi n'umwe mbere n'abanyamahanga n'umukuru w'igihugu yabigaruseko bari twese turemeza yuko kandi turabibona yuko akanovera katitutse mu nyigisho mu Burundi hanyuma katitutse kubera iki byaravuzwe byaranditswe ahantu kwibutsa yuko ishuri nshingiro harabaye evaluation n'ukuvuga harabaye abahinga bize neza baranonosora ingene ishuri shingiro ryashyizweho n'icyo ryashyize ko muri icyo cyegeranyo kandi cyemejwe na leta mu kwezi kwa gatandatu mwaka uheze icyo cyegeranyo kirekana neza ibituma kanovera gasubira inyuma ku kibazo rero cy'inyigisho bagomba guha abarimu icyambere cyoco amategeko agenga u Burundi nta na hamwe hategekanijwe ibibazo bihabwa abakozi ba leta aricyo gituma rero leta cyangwa ubushikiranganji bw'indero butofata ingingo ngo buhe ikibazo abarimu gusa bagomba gutanga ibibazo ku bakozi ba leta nibahindura amategeko kugira abakozi ba leta bose baba bacamanza baba abaganga baba EQS akorera leta ibyo bibazo babitegekanye
imbere ko muca mubandanya muravuze muti hari icegeranyo cakozwe na leta mu kwa gatandatu cerekana ko inyigisho zi ubumenyi butari sinovuga ko butari kirenga ariko butari aho bavyipfuza ico cegeranyo carasohotse ga professeur
ego ndafise jeda ico gwaniko ndarufise kandi ndafise n'ivyerekana yuko iyo raporo yagizwe na kabine yo muri Burkina Faso ko leta yemeje iyo raporo mu kwezi kwa gatandatu umwaka uheze
akabari naho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire mwebwe mwese mwari mudukurikiye nshimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Dieudonne Cyubahiro wadufashije kwegeranya aya makuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe na weekend nziza.